Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byayo by'uyu munsi. Ibiganiro bibandanya kuvuga ku makuru atandukanye. Ndabakaba ndabaramukije, ndabahaye mwiriwe murantunga, Fidele Niyongabo, kaze mu biganiro byacu.
Mu bukungu rero tuzakomeza kujya inama mu buryo bwo kongera ibikorwa remezo nk'imihanda n'itarangira irangire dukwirakwiza amazi mu mujyi.
Ubu ni Rwamurangwa Steven, umuyobozi w'akarere ka Gasabo mu Rwanda, ari mu bantu 10 bariko biyamamariza mu matora y'inzego zo hasi. Inkuru hamwe n'andi makuru atandukanye twabateguriye arimo amatora ya mbere ku bazohagararira imigambwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imigambi yo kugira ibitero y'umurwi Al-Shabab n'iterabwoba ku banyagihugu muri Uganda imbere y'amatora yimirije muri icyo gihugu bagaruka ku mukanya gatoya. Duhere ku makuru atandukanye yo hirya no hino twabateguriye. Duhere ku nkuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini. Icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo byerekeye akarere ka Afrika, Linda Thomas Greenfield, amenyesha ko leta ya Perezida Obama iri kigerageza gutuma ibiringo byategekanijwe n'ibwirizwa shingiro byubahirizwa mu karere k'ibiyaga binini. Linda Thomas Greenfield avuga ko batemera kwa mareta yohindura ibwirizwa shingiro kugira bifasha abakuru b'ibihugu kuguma ku butegetsi mu kiringo kirengeye igitegekanywa n'ibwirizwa shingiro. Ivyo Linda Thomas Greenfield yabishikirije abamenyesha makuru b'abanyafrika kuri telefone ari Washington DC mu nyubakwa y'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Linda Thomas Greenfield amenyesha ko leta ya Amerika iri kikorana na karere k'ibiyaga binini n'amakungu kugira yumvisha abakuru b'ibihugu byo muri ako karere ko kugira demokarasi ikomere abanyagihugu bakeneye ko abategetsi bahinduka, ko demokarasi nyakuri isaba kwa mareta ahindura abategetsi. Umufaso ni Linda Thomas Greenfield amenyesha ko ku vyerekeye Burundi babonye inkurikizi y'ingingo ya prezida y'ukuguma ku butegetsi mu kiringo kirengeye igitegekanywa n'ibwirizwa shingiro. Amenyesha ko bariko bakora kugira bumvishe prezida wa Congo Kabila kubahiriza ibwirizwa shingiro. Avuga ko berekanye ko batashimye na gato ingingo yafashwe mu Rwanda yo kongereza ibiringo bya Perezida Paul Kagame. Umudemokrate w'umusosialiste Bernie Sanders n'umugwizatunga akomeye cyane Donald Trump baratsinze bikomeye ejo ku munsi wa kabiri muri leta ya New Hampshire mu matora ya mbere yo guhitamwo abazohagararira imigambwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. Abakandida bahiganwa baciye batangura gushimikira ku matora yimirije mu ntara ya Carolina yo mu bumanuko na Nevada. Bernie Sanders, senateur wo muri Leta ya Vermont, yatsinze Hillary Clinton n'amajwi menshi muri Leta ya New Hampshire. Yamutsinze ibice 60% ku bice 38%. Ku ruhande rw'aba Republika, Donald Trump yaronse ibice 35% vy'amajwi mu gihe John Kasich yaje mu kibanza cya kabiri yaronse ibice 16% vy'amajwi. Abakandida barangije n'amajwi menshi baciye buno nyine batangura gushimikira ku matora yimirije ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri amatora ku ba Republika zoba muri Leta ya Carolina yo mu bumanuko, mu gihe aba Democrats amatora azoba muri Leta ya Nevada. Iminsi itatu inyuma yaho ku ba Republika amatora zoba mu ntara ya Nevada, mu gihe amatora ku ba Demokrata zoba muri Leta ya Carolina yo mu bumanuko ku itariki 27 z'uku kwezi kwa kabiri. Ishirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch risaba abategetsi b'igihugu cya Uganda kuvuga ku mugaragaro ko inteko zijejwe umutekano zitegerezwa gukingira ubwigenge bwo kugira amakoraniro n'uburenganzira bwo kugira imyiyerekano mu mahoro mu minsi y'imbere y'amatora zoba mu gihugu ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri. Ishirahamwe Human Rights Watch ryasohoye iryo tangazo no munsi wa gatatu mu kuvuga ko gutera ubwoba uwari we wese ashobora kwiyamiriza gusubira gutsinda ikindi kiringo kwa Perezida Museveni biriko bitera vyiyongera. Ishirahamwe Human Rights Watch rivuga ko mu minsi ya vuba Kasule Lumumba, umutegetsi akomeye mu mugambwe uri ku butegetsi, yafashwe amajwi abwira abanyagihugu mu rurimi rw'Ikiruganda ko ni abantu biyamiriza ibizoba byavuye mu matora abana babo bazokwicwa. Ishirahamwe Human Rights Watch ryatohoje amadosiye y'abana barashwe n'inzego zijeje umutekano mu myerekano muri Uganda harimo umwana w'imyaka 2 mu mwaka wa 2011 n'umwana w'imyaka 13 mu mwaka wa 2009. Inteko z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Somalia ziragabisha ko abagwanyi b'umugwi Al-Shabab bafise imigambi yo kwihisha mu kwigira abasirikare b'uwo muryango kugira bagira ibitero. Inteko z'umuryango w'umwe bwa Afrika muri Somalia zizwi ku izina rya AMISOM zitangaza ko zifise amakuru avuga ko abagwanyi b'umugwi Al-Shabab bafise imigambi yo kwambara impuzu za gisirikare za AMISOM kugira bakore ubwicanyi bukabije. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere duhere mu Rwanda, aho abakandida bashaka kwinjira muri za njanama z'uturere ari nabo bazovamwo abayobozi b'uturere n'ababunganira batanguye kubwira abanyagihugu ivyo bazobakorera. Abanyagihugu bo mu karere ka Gasabo babwiye Ijwi rya Amerika ko bifuza ko abazotorwa bazoca ruswa mu karere kabo mbere bakanagerageza kurondera izoteza imbere abanyagihugu. Inkuru ya Asumta Kaboyi.
Kuva tariki ya 6 kuzageza kuri 21 z'ukwezi kwa kabiri nibwo bifuza kuba abajyanama mu nama njyanama z'uturere bazanitoramo abayobozi b'uturere 39 babungirije abayobozi b'uturere ndetse n'abazavamo umuyobozi w'umujyi wa Kigali batangiye kwiyamamaza imbere y'abaturage. Mu karere ka Gasabo Ijwi rya Amerika ryari riri hari abakandida barenga 10 bavuga ko ibyo bazageza ku baturage mu gihe baramuka batowe. Winirwa Murangwa Steven wari usanzwe ari umuyobozi w'akarere ka Gasabo yabwiye abaturage ibyo yabakorera mu gihe bakongera kumugirira icyizere akayobora akarere ka Gasabo.
Mu bukungu rero tuzakomeza kujya inama mu buryo bwo kongera ibikorwa remezo nk'imihanda n'itarangira irangire dukwirakwiza amazi mu mujyi ariko no mu nkengero z'umujyi ahatari umuriro w'amashanyarazi ndetse tunashyigikire cyane ishoramari. Rero tuzakomeza guca ingeso ya ruswa n'ibisa nayo kugira ngo twimakaze imiyoborere myiza no gukorera mu mucyo. Ni mu ntora rwose tuzakomeza dukorane neza.
Abaturage baganira n'Ijwi rya Amerika bavuze bimwe bibaremereye bifuza ko abayobozi bashya bazakemura.
Hano mu mwaka karere ka Gasabo harimo inkengera abantu bubaka ugasanga bari abayobozi dutora bararya ruswa birenze kandi bamara kuyikurya n'ubundi bakagusenyera nibura icyo bagikuyeho bagakaza n'umutekano abona nk'ari indera ubundi baraje bica abantu baragaruka bafata umugore ku ngufu nejo bundi baragarutse bakuta undi muntu ferabito ugasanga aravuga ati ngo muntoye twarwanya ruswa amazi bakayageza aho atari umuriro ariko yo tumamaze kubatora birangiraho ntibabishyireho.
Usanga nyine kenshi abana batsinda ntibabone minerivale ariko urumva nyine nk'ubu baje wenda bagashyiraho nk'ibigega bita abantu inkunga tugakora kandi noneho ntebe ya nkunga yenda yo kurya tugakora tunishyura.
Imvugo iciye bugufi abayobozi bakoresha biyamamaza kwizeza abaturage gukosora ibitagenda neza nibyo biyamamaza bashyira imbere.
Ndi kwiyamamariza kuba umujyanama mu nama njyanama y'akarere. Muramutse muntumyeyo nkagenda nkajyayo ibitekerezo byanyu nabijyana uko mwabimpaye kandi nkagarukana igisubizo kizima.
Izi mvugo nziza nizo abaturage bifuza ko zazakomeza kugeza igihe abatowe bazaba barangije manda yabo.
Ariko hari n'ababivuga ntuzamenye yuko yanatowe ntuzabona igikorwa cye kigaragara.
Abiyamamaza bazahagarika ibikorwa byabo tariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri bucyaha amatora nyirizina. Aya matora azaba tariki ya 22 z'ukwezi ni nayo azavamo abayobozi b'uturere n'ababungirije imyanya irimo guhatanirwa na benshi muri iki gihe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi inyuma y'igihe gito hatangujwe igerageza ryo kwishyura amafaranga y'ingendo bifashishije ikoranabuhanga rya Smart Card mu gisagara cya Kigali. Bamwe mu batwara abagenzi imbere n'abagenzi bavuga ko uyu mugambi ubangamiye bikomeye abataba muri icyo gisagara bahagenda gake. Ibindi kuri inkuru tubishikirizwa na Eric Bagiri w'ubusa.
Ubwo bareberaga hamwe ibibazo byugarije umwuga wo gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali no hanze yawo, abakora muri urwo rwego bagaragarije Minisiteri y'ibikorwa remezo ibibazo bitandukanye birimo bishingiye ku buryo bushya bwo kwishyura amafaranga y'ingendo hifashishijwe ikarita y'ikoranabuhanga rya SmartCard. Iyi yatangijwe na kampani Kigali Bus Service ku muhanda Remera Kanombe mu mujyi wa Kigali. Bivuze ko buri wese ugana muri ayo merekeza agomba gutega imodoka yisanga nta yandi mahitamo atari ukwishyura akoresheje ubu buryo. Bamwe mu batwara abagenzi mu yindi mihanda bagasanga badakunze kwerekeza ahasaba SmartCard kuyibategeka bidasobanutse.
Nko ku muturage waba aturutse mu ntara yenda ari bugere nk'iremera akava mu modoka akajya Kanombe, akaba ari umukecuru uje gusura umwana we I Kanombe, mu itike bamuhaye arenzaho yenda amafaranga 200 asanzwe azi ko ategera, ese nagera iremera azagura ikarita y'igihumbi abone n'andi mafaranga yo kwitopingaho, uwo muturage we yateganyirijwe iki?
Impungenge z'uyutwara abagenzi ni nazo zigaragara muri gare ya Remera hahurira urujya n'uruza rw'abagenzi. Tugereho twasanze hari ababuza ayo bacira nayo bamira kuri gahunda nshya bavuga ko yabatunguye abandi batanayisobanukiwe.
Ntabwo mwigeze mubimenya
ibya SmartCard? Nanjye ni ibiri mu cyaro gusa nabibwa n'iki byo mu mujyi.
Ukora ingendo zo mu mujyi nka kangahe?
Ari mu myaka 5. Kereka nkiyumviye Kampala nkanyura nkagenda kandi kugira ngo nzaveho gane z'i Kigali bifate igihe kirekire.
Ni ukuvuga ngo kuri wowe SmartCard irakubangamiye?
Ye cyane. Nkumva nje kureba abavandimwe mu Rwanda ngiye kugera I Kanombe, sirebe umuntu mpita manuka mu Mutara. Nzasubira Kampala bazongera kurwara ryari se cyangwa kugaruka kugera ryari?
Niba batemwa ko ninjiyemo nishyuye ndafata izindi gahunda, kuko noneho ahangaha nta gihe umufite ngo ngure SmartCard nongere n'amafaranga y'urugendo. Ufite ndabangamiye
gute? Muze
turabangamiye.
Mubangamiye gute?
Mfite igihumbi ariko byanze ko ngiye.
Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere RURA buvuga ko kwishyura amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga rya SmartCard ari itegeko rigendana na politiki ya Leta y'u Rwanda. Majoro Patrick Nyirishema ni umuyobozi wa RURA.
Gukoresha SmartCard ni itegeko, ni ibintu bijyanye na police Leta yashyizeho cyangwa se politique ya transport mu Rwanda irabiteganya. Bivuze yuko rero igikorwa cyo gutanga SmartCard ni ukubahiriza mu by'ukuri politique ya Leta yashyizweho. Ni byiza rero ko abaturage babisobanukirwa bakamenya ko ari ibintu byiza byateganyijwe.
Ubutegetsi bugaragaza SmartCard ku bwishyu bw'ingendo nk'imwe mu nzira zigamije gutsimbataza umurongo wa politiki ya Leta y'u Rwanda ku kwihutisha ikoranabuhanga, gufasha kugenzura niba ibiciro by'ingendo byubahirizwa uko bikwiye, gutuma ntabatinda ku mirongo bategereza ibinyabiziga n'ibindi. Ku rundi ruhande kandi no gutuma nyiri kampani itwara abagenzi arushaho kunguka, kuko ikarita ishobora kwishyurwa mu gihe cy'ukwezi mu mafaranga 12,000 hiyongereyeho 1,000 cy'ikarita ubwayo, cyangwa umugenzi akaba yakwishyura mu minsi 15. Binafasha abashoramari mu bwikorezi kugenzura niba nta mafaranga angerezwa n'abashoferi ndetse n'abakomvayeri, hakaba n'abasanga ibya SmartCard nta nyungu babibonamo.
Niyo SmartCard igira agaciro bitewe n'uwayishyizeho, ariko twebwe abagenzi nta kimaze, yenda ba nyiri kampani bifite umumaro ariko twebwe nta mumaro bifite.
So igikorwa ni iki? Wowe urishyura dukoze ino kampani ya SmartCard iri bugusapotinge, hanyuma nurangiza winjiye mu modoka tugenda. Urumva utanyuzwe ibyo ngibyo?
Eba kabisa.
SmartCard ifite iki cyihariye kirenze iyo ubundi buryo tuzisanzwe dukoresha?
Kuva mu mpera za 2013 mu mujyi wa Kigali nibwo kampani eshatu RFTC, KBS na Royal Express zahawe gutwara abagenzi. Kuba hakigaragara abatinda ku byapa bategereje zimwe muri izo modoka kuko nta yandi mahitamo, hari ababibonera mu ndorerwamo yo kuba icyo bita serivisi mbi zishingira ku kuba ayo makampani yisanga nta yandi bahanganye ku masoko. Ariko Bwana Alex Nzahabwa n'Imana umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo agashimangira ko guha imihanda yo muri Kigali RFTC, KBS na Royal Express hitawe ku nyungu za rubanda kandi ko zitarahungabana.
Imihanda yose dushyiramo abantu tureba ko bazayikoreramo neza, ntihagire ikibazo kivuka mu mikoranire yabo. Sinzi rero havutse ikibazo uwawuhawe akabyitwaramo nabi. So binaranditse nyo mu masezerano, ibi ngibi ntiwabirengaho, biriya ntiwabirengaho, ibi ngibi ni ko uzabikora, agasinya ko abyemeye, natwe tugasinya ko ibiriya tuzamuha kugira ngo akore gutyo, natwe tuzabimuha. Buri wese buri ruhande rurenze ku ibyo ngibyo cyaba ikibazo. Ariko nizera ko namwe muzi nk'abanyamakuru ko Leta ihagarariye abaturage ntitwasinya amasezerano atajya mu nyungu z'abaturage.
Nyuma ya linye Remera Kanombe abagenzi bishyura bakoresheje ikoranabuhanga rya SmartCard, biteganijwe ko no mu yandi makampani atwara abagenzi muri Kigali mu minsi iza baraba bakoresha iyi gahunda. Birasaba ubukangurambaga butajegajega ariko kuri rubanda bamwe baba batazi iyo biva n'iyo bigana. Akaba yari ubusa, Ijwi rya Amerika I Kigali.
Pero rero shama goti ndakubwira ico nagutumiye. Urabona ko mu ntaye icese heruka natsinzwe.
Icese.
Kandi ahanini byatewe nabijya bintu wavuze.
Ariko navuze byo dami.
Yego.
Kandi urazi ko rijya tonga rirya rugata. Wapfuye kubyikebera agusa kubera yari yahunze.
Ndabizi ko ari iryiwe. Ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose.
Mahemwe.
Naho ushaka inka ni yayo ndazi gukubitira. Ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze.
Kare. Bijya bintu ntavyo no bangishobora guhindura.
Ukuri ko
naho woraramwo.
Yo.
Ndo warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose.
Yego.
Ndarahira mama. Ndarahira umwana wanje. Gushika naho ndahira nimbwa yanje. Oya.
Kandi we sinzi uko wabaye.
Nabaye gute.
Ndahira mbindi gwaza mu nda wa mugabo. Urababwira ko wari wihenze. None we ntumva yuko utarahiye nabi atasubira umwana.
Damiano ndakubwiye.
Eh.
Cewe ndumushinga ntaye nkaba nicabona muri rya rubanze.
Yego.
Naho wompi nka zuzu yakabande. Sishobora kurenga ku ndahiro.
Oya sha.
Ushaka nikure ku buntu. Abantu bose bambone ikimaramare. Banjire umuke. Ahari umugabo hasigara umugayo. Hejuri ya maronko kadamia. Sha. Nzovu ukuri shake nakuzire. Nuzobona imba yanjye azovuga ati ndabonye imba y'umugabo.
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe Search for Common Ground kumfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu.
Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC. Mu Burundi ugwaruka gwegamiye imigambwe mu ntara ya Kayanza ruvuga ko rubanye neza muri rusangi naho biruko ubuserukirwa kagwa FNL ishami rya Rwasa avuga ko akariyo ko kuganira kugira abatsimbataza umubano mwiza katakunda kuboneka mu gihe userukira umugambwe MSD avuga ko barabwa nabi na bagenzi babo mu mugambwe uri ku butegetsi userukira ugwaruka gw'imbonera kure za CNDD-FDD avuga ko umubano hagati yabo nabo mu yindi migambwe atakibazo. Abajejwe intwaro bavuga ko icyuka ciza kiriho hagati y'ugwaruka ruri mu migambwe kandi ko babishitse ko kubera amanama batunganya yo kubahuza abo bose baganire n'Ijwi rya Amerika ku munsi wa kabiri inyuma y'ikiganiro catunganijwe n'urunani rw'amashirahamwe y'abaskuti mu Burundi bari bamazemo iminsi ibiri bigishwa inyifato nziza bogira mu bihe by'amatora n'inyuma yaho. Nivyo Jean Bosco ndarurinze adushikiriza.
Ugwaruka gwegama imigambwe rubanye neza muri rusangi ariko akanya ko kuganira kutubazo dushobora kuhaduka hagati yabo ntigahuta karaboneka. Nshimirimana Adalbert arongoye ugwaruka gw'umugambwe FNL ishami rya Agatogwasa.
Abanyamigambwe mu gwaruka nta kibazo mbona kuko ntibaterana amabuye nta gutukana umwe ararengana uwundi akarengana mu vyiwe nta kibazo. Akari kahazi nuko hashobora kuba hari akabazo mugabo ntiduhurire hamwe ngo tuganire kuyako kabazo kuri tugatorera umuti. Hari hakenewe ibiganiro biduhuza abanyamigambwe bose iyo hatumwe ko igiko ibiganiro dushobora guhuriramo twoshobora guhuriramo bakaza bose tukavyita batwese abanyamigambwe n'abanyamadini n'abanyamashyirahamwe yigenga aho nitwotorera umuti yakabazo kuba karekariko kose. Murakoze.
Nibaruta Jean Marie Vianney arongoye urwaruka rwa MSD avuga ko batarabwa ryiza n'urwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi nubwo bitarayangara cyane.
Ku bijanye no mu yindi migambwe urwaruka bamwe turabanye neza kuko gusa nk'umugambo uri ku butegetsi duca dusanga umenga ntibigenda neza kuko kenshi baturaba nk'ukumenga turabakeba ukamenga ntiturabantu bakamera mbere nk'abatwino ku buryo n'ahantu uri umenga bagutunga gatoke
ntaho birashika mushirane ko nk'uko duhora tuvyumva handi mu zindi ntara
gera ubu kuri isaha ntiturashirana ku mugabo keretse nk'abari mu nzego bamwe bamwe bashobora gusanga gasanga baragutoteza bakakubwira nk'amajambo aho nkaje nk'akarorero je barambiye ngo nishikane mu mugambi CNDD-FDD mugabo naravyanse.
Muri ibyo biyago ntabaserukiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bahabonetse. Bamwe mu ndongozi za CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza bamenyesha ko bariko bifatikanya n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu bikorwa rusangi byo kubaka amashure muri komine Muhanga kuri uwa kabiri. Kuri uwa gatatu umuhango wo kuvugana n'userukira ugwaruka rw'imbonera kure za CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza twari tuwufise yahavuye aguma fatirwa ariko aca tubwira kuri telefone ko atangorane ugwaruka arongoye rufitaniye n'iyindi migambwe ijwi rya Amerika ryagumye rigerageza guha mikoro n'abandi baserukira ugwaruka rw'iyindi migambwe ariko bashimye kuvugira inyuma yayo ko babanye neza muri rusangi n'abandi ivyemezwa n'umuhanuzi wa buramatari ajejwe imibano Nyabenda Amerika yo rati vyashobotse kubera amanama menshi
zifashereza cyane kuko nuko mumaze kuvyumva kuva amatora aba gushika none munsi mu Kayanza twacara ba kabiri mu byeke mu byo mutekano nkuva yuko abanyamigambwe n'ugwaruka tubanye neza cyane hamwe n'intwara nta kibazo gihari icyo dukora nuko kesha funza guhuza turahuza kenshi turaho intwara irahuza n'abanyamigambwe igahura n'ugwaruka abanyamigambwe niko kitubaha ibikorwa baza gusigura ugwaruka rwabo kugira ngo ugwaruka ashe gutembera ugwaruka gushira imirwa ya mbere kubumatira umutekano icya kabiri bakiga gukundishwa igihugu ivyo maze kubikora kuko baza ati akazi na muntu baheza nawe kwiteza imico gihe
ivyo biyago vyatunganijwe n'urunani rw'amashirahamwe y'abaskuti mu Burundi Regional ASB mu mugambi amahoro mu Burundi bigafatira cyane cyane kunyifato yoronga ugwaruka mu matora imbere n'inyuma yayo Jean Claude Nikwibitanga aratubwira ihangiro y'ivyo biyago
intumbero nuko ubwo gwaruka mu butandukane bwabo tushobora kubashira hamwe bakaganira twabahaye ivyigwa bishobora kubafasha kugira ngo baganire ingorane zisanzwe tubona mu kibano cha misi yose hariho nk'uno munsi ibintu bijanye no kukundisha ugwaruka igihugu aho bavuga bakabereka ninde mbega uwo twifuza ko yoba umurongozi mwiza tukabereka ibintu bidahara kugira ngo umuserukizi mwiza
ubwo gwaruka ruhorikiye mu migambwe itandukanye gwararonkejwe n'izindi nyigisho ku bibazo bihanze ugwaruka n'ingene ngo bisohokamwo mu Kayanza Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Abakenyezi mu nzego nyobozi mwishyirahamwe ry'abamenyesha makuru b'inkino baracari kurushi ariko icyumviro cy'ukwongereza naho boba batatowe cooptation mu rurimi rw'Igifaransa cyari cyashikirijwe n'uburongoye gisata cy'abakenyezi cyamiriwe kure kubera abari mu nama batumvikanye byaciye mu matora nk'uko amatora bivuga inkuru ya Desire Hatungimana
Ikibazo cyo kongereza abakenyezi mu nzego nyobozi ni kimwe mu bibazo byafashe umwanya muremure mu nama yamenyesha makuru b'inkino ku isi kubera idoha mu gihugu cya Qatar. Icyo kibazo cyashizwe mu byigwa n'urongo igisata cyo guteza imbere umukenyezi mu bamenyesha makuru b'inkino abari mu nama ntibacyumva kumwe naho bigaragara ko hakiri urugendo rurerure kugira ibitigiri by'abakenyezi by'isununure mu mugwi uwarongoye icyo gisata cyo kimwe n'urongo yishyira hamwe ry'abamenyesha makuru b'inkino ku isi Gianni Merlo basaba ko n'imiburiburi mu rwego nyobozi ho jamwe abakenyezi bane muri 16 barugize icyo kibazo kikaba cyateye impande ndende hakaba mbere hari nabamwe mu bakenyezi babona ko kubaha ibibanza batatorewe cooptation mu rurimi rw'Igifaransa ari nk'agasuzuguro nk'uko uwo mukenyezi arongoye ishyirahamwe ry'amenyesha makuru b'inkino muri Suisse abimenyesha hari abavuze ko atawogereranya ibihugu bya Buraya n'ahandi ku isi ariko n'umwigeme wo muri Mali yamenyesheje nyabuna ko ahubwo boronswa ubumenyi bakanakundishwa inkino aho kubaha ibyo batakoreye iwacu muri Mali mu minsi heze abakenyezi ntibarenga bane mu bamenyesha makuru b'inkino mugabo kubera ivyigwa vyagiye biraboneka ubu turashika 16 bakora makuru ajanye n'inkino Nivyo mwishiramwe ry'abamenyesha makuru b'inkino ku isi IPS hari abakenyezi bitanga kugira abandi bakenyezi batera imbere ariko byiza bwo gwiza inyigisho umwe mu bari bitavye inama kabororerezi asanzwe akora mu nama nshinga amateka y'ibihugu vya Buraya yamenyesheje ko bitabaye itegeye ko bashigwa mu nzego naho batatowe abakenyezi ntibazofa banganye n'abagabo kuko ni Buraya kugira abashike ko niko vyagenze. Muna amashinga mateka y'ihugu vyabora yaho nkora ibijanye na cooptation biri mu mategeko. No kwishura rero umukenyezi wo muri Swisse adashigikiye cooptation ndamubwira ko mu Faransa umushikiranganje wa mbere wa kera Michel Roca ntiyashigikira ama cooptation mugabo mu nyuma yarabonye ko atakindi cyotuma haba kungana hagati y'abagore n'abagabo muri iyo nama acafundika ko ku ntonde haje umugabo wakurikira umugore none n'ubu niko biri kiretse nko mu bihugu bitatu gusa ubu rero niko biri mu bihugu bigize umuryango wa Buraya umugore n'umugabo bagenda barakurikirana
ont adopté le principe que sur les listes électorales il y a un homme une femme un homme une femme
kobera abari bitavye inama vyanse ko bumvikana vyabaye ngombwa ko haba amatora mu ngingo ya 12 y'amategeko agenye iryo shira hamwe kugira ingingo nkiyo yemegwe nuko haboneka bitatu vya bine vy'abatoye kubatoye 84 muri ako kanya 12 gusa yo bemeje ko abakenyezi boja mu nzego naho babatatowe cooptation gutyo rero mu matora y'umwaka uza ashobora kuzobera muri Korea y'ubumanuko kugira umukenyezi yinjire mu nzego nyobozi igishira hamwe ry'abamenyesha makuru b'inkino ku isi nuko azoba yatowe Desire Tungimana Idoha ku bwijwi rya Amerika.
Pastor P, respect man. Iminsi isuka kugichi igaimwa numwe ubonari narategereje na urageze
ndaza uyu munsi ndaza tonight irungu ye safari urari nyiza tonight sinjye ubona ngeze mu maboko yawe ngo nguhobere ndabona iminota itava mu kimbo konze nkuyambire sinzi niba witeguye tonight difuza byose ko iba alright
kigenda ntagahenge sinkigoheka ubundarenge agatutsi ngaheruka burya turi kumwe gwino nkoreho gwino sanje ubwose ubu dusabe ngwino iwanje nikwisetsa setsa kuko nzi ko niba ukubone sinjye ubona ngeze mu maboko yawe.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba muri uyu mwanya yamari imbere yaho reka tubashikirize incamake y'amakuru twabashikirije. Icyegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo byerekeye akarere ka Afrika Linda Thomas Greenfield amenyesha ko Leta ya Perezida Obama iriko igerageza gutuma ibiringo byategekanijwe n'ibwirizwa nshingiro byubahirizwa mu karere k'ibiyaga binini. Umudemokrati n'umusosiyaliste Bernie Sanders n'umugwizatonga akomeye w'abarepublika Donald Trump aratsinze n'amajwi menshi cyane mu matora ya mbere yo mu ntara ya New Hampshire. Nshuti mwe mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri isahani yo bigarukiye muri kwinanje Deni yo ngabo wafashe amajwi agashyiramo ibi biganiro yari Innocent Kimenyi tubasezeye tubifuriza umugoroba mwiza mwese ariko mukurikirana ibiganiro twari tubafitiye kuri isa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.